mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo. Urubuto ntiruzoraganwa n'igishishwa, igice cya kabiri, bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo rya 29 ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe 1965 i Los Angeles, California, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nakoze cyane mwene Data Demos, kandi turanezerewe kuba ngaho iki gitondo no kumva ibi bishinga nawe byose byiza bivuye kuri aba bantu beza. Kandi rero turizigiye ko Imana ica kubandanya kuba hamwe natwe no kuduhezagira. Ubiri joro ntahuye ko ntegerezwa kuvugira ijoro mwama bishatse, kandi nabajije mwene Data Jakariane haraheza akanya gatoya gusa navuze nti ubu ntiwumva isoni ndazi ko dutegerezwa kuvana isaha zitanu, kandi sinimenya amasaha iyo ngetse ngaha. Bisa naho abandi twese tubikora twumva bavuga bati minota ibiri, minota itatu, cyane mwene Data Smith murazi biragoye gukora mu minota ibiri cyangwa itatu, kandi ndazi uko bimeze, kandi numva mbabajwe n'umwe wese, ariko turi mu gihe cy'ibihe, niho turi, turiko turaja mu bihe bidashira, ariko ubu turi mu bihe. Kandi navuze nti mwene Data Demos imbere gatoya y'ugusa y'igihe ntiwumva isoni umwege gusikwikoti, maze ndamenya yuko ari gihe cyo guhagarika. Rero namba ntarangije ndarangiza mu ijoro, rero namba narangije, yemwe mfise icigwa gishasha cyo mu ijoro. Ubu nyene imbere yo kugurura igitabo tuvugane n'umwanditsi twunamitse imitwe yacu, mukozi Data wo mu ijoro, turagushimiye kuri kino gitondo kubw'uko gukorana ku byo twamaze kumva. Namba twotegerezwa guhana ahantu umuhezagira ubu mwami, twokumva ko byari byiza kuba ngaha. Rero ndasaba kuja kubandanya, namba ari byiza mu maso yawe, kandi ubandanye kuba hamwe natwe, kandi udufashe, kandi ubudukoraniye ubwacu kwica jambo mu gihe twakoraniye mu gufatanya k'umwe wese twumvirize intahe z'ibyo wadukoreye. Ubu dusubire mu ijambo maze tubone aho ibi byose bizana, na rero ibyo bizobu kugaragazwa kw'ibyo twumva kandi tubona bishika kige tubiturose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ubu nk'umusavyi wiwe mfise inshingano y'ubutumwa, kandi rimwe na rimwe natahuritse nabi kenshi cyane mu bihe bishize, kandi nkumbure bizokwamuka, ariko rimwe na rimwe simvuga ibintu kugira ngo ntandukane n'abantu, ndabivuga kugira ngo mbe umwizigigwa. Kandi ndakunda kuvuga ibyo nibaza ko ari byo. Umuntu wese afise uburenganzira kuri ibyo bintu kuvuga ibyiyumviro byiwe bwite. Iyo niyo mpamvu ndi muri mwebwe. Kandi mwene Data Jakariane avuga ku by'amakarata yo gusengerwa mu mirongo yo gusengera abagwaye, kubona ibyo mpemu yera. Ubu ntavuga ibyo kuri jewe, ibyo ni byerekeye mpemu yera, kuko sinashobora gukora ibyo bintu. Ari we wese arazi ko ntoshobora kubikora, ariko urwo n'uruhande rutoya ibyo mubona ngaha, mwotegerejwe kuba hanze ku kindi kibanza, maze mukitegereza ukuntu avuga ibintu bitaraba, kandi na ibintu bizoshuka n'ibigusa biri wewe, niwe ukora ibyo, uri uwizera Imana. Kandi rero namba utizera Imana wibuke abikubwirira neza ngaha kuri ya rutari, wibuke namba ari buri mucaha arabikubwira n'ibintu wakoze, kandi utategerezwa gukora arabikubwira, si ibyo bishaka. Bashira ku ikarata yo gusengera ryonyine gusa, ntiboshobora gushira ku ikarata yabo yo gusengerwa, ntibovuga hariya ko bari abanyabyaha, kandi uyu mugore y'abana n'umugabo atari we cyangwa ibindi, kandi ntiboshira ibyo ku ikarata yo gusengerwa. Ariko mwemu yera arabitahura ibyo aribyo byose, murabona kandi niko bimeze. Ubukuntu igice cy'igishinga ntahe bagenze, kandi mvuga ibinubashe kuko ntituri benshi ngaha. Iki gitondo hari umugwi mutoya gusa birantangaza gushiraho bintera uruhagarara, numva gusa meze nk'usemerera rimwe na rimwe, kandi iyo nicaye ahantu ku musozi aho mara igihe kinini iyo hariya nakira ibivuye ku Mana, ndamanuka maze ngaha abantu ibyo wampaye, kandi sinshaka kuba utandukanye n'abantu, ariko yamara kubimvuga kuri ntegerezwa, kubimvuga kuri hamwe n'Imana, murabona ku butumwa. None rero mwama bigombye turi hafi yo kuja mu rugendo mu mahanga mu minsi mike yegusa, kandi n'ivyaba ari ubugombe bw'umwami, ndasaba bose amasengesho yanyu, muri beza cane. Ntanguye kuvuga nca nibagira ivyerekeye igihe co kimwe n'abandi bose muri twebwe, ariko kuri mwene Data Jakariane abo bakozi b'Imana beza bari ngaha imbere na hariya mwese abagenzi ba Yesu Kristo, ndabaramukije mu izina ryiwe nk'umuntu w'incuti yanyu kubw'umusaraba ku Mana. Mu gihe turabavuka, nshaka kuzingurura muri iki gitondo mu vyanditswe hariya mu gitabo c'Abagalatiya umwami abigombye nifuza gusoma icyanditswe rero mu ijoro riheze nariko ndumviriza ubutumwa bwavuzwe na mwene data w'umukozi w'Imana ngaho imbere yavuze mu ndimi Bresten mwene data Bresten umuntu mwiza cyane jewe kubona ibi kubwo kutiga kwanje kw'amashuri ukudatahura kwanje mu majambo kandi rero nzi yuko ubu butumwa ari ukuri no kubona abantu nk'abari ku rubuga rwo guhanahana ibyumviro rya joro bahagaze hariya kandi bashobora kuba bafise ubwo bwoko bw'ubwenge nkumbure ntiboshobora gukora ibyo umwami yampamagariye gukora sinshobora gukora umwami yabahamagariye gukora ariko dukoreye twese hamwe ndatsi neza yuko dushobora gushikana ubu butumwa hakurya nitwaguma gusa imbere y'Imana kandi gihe yashingira ntahe ngahiri joro riheze kandi mwemu yera yavuze mu ndimi kandi umuntu umwe hariya mubari ko barumviriza namanzi yuko ari ukuvyubaha kuko ndatahura nisunze bibiliya yuko ari mwemu w'Imana batuzaniye ikintu kinaka kandi yavuze ku byerekeye imvura y'urushana imvura y'agatasi n'imvura y'urushana kandi ibyo bituma niyumvira ikintu kimwe urya mwene data bona hamwe yarahejeje kuma kantu gatoya gateke karimo amasheki make yavuga ati iri nishikanwa ry'urukundo kobwa ivuye mu bantu rero wewe ntibari bakwiye gukora ibyo murabona sinaje ngaha muri iyo ntumbero ariko nda we bararimpaye kandi mu by'ukuri nabaho baye nta buryo bwo kurisubiza kandi ndaja kuritora umwami niyabigomba kandi ngerageze kurishira mu mahera nkoresha ngiye mu mahanga kuko simfise abanterera nta buryo nabumwe aho ngiye ni nkibanga kuko amashengero ntiyondetse ngo ninjire kandi nzokwinjira nk'umuhigi kuko n'ibyo umwami wanje Imana yashize ku mutima kubikora kandi ntegerezwa akugenda asa n'uwiyoraberanije murabona rero mfise ibyiyumviro bintwegeje gatoya hariya yuko umwe wese ashaka ko mushire ku mukono ku ikarata yuko nzokwemeranya nabo mu byo biteye no kuvuga yuko uyu mugwi wunda utari mukuri kandi uyu mugwi uvuga yuko bazonyiganyiza ninavuga yuko uyu mugwi utari mukuri murabona ariko ibyo sindabikunda murabona turi namye ngerageza guhagarara hagati y'abantu hanze y'amadini n'ubudasabwayo no kwerekana abantu bisa n'ibyampwemu w'Imana yari kwabaravugira muri bene data nga muri iki gitondo yuko tutari dini turi abana b'umuryango rero nta dini nta rya Branham rihari hari umuryango wa Branham kandi twese ntituba banywanyi b'uwo muryango tuvugira muri uwo muryango kandi rero jewe nibyo ngerageza guserukira uko nshoboye rero mu bigara tia kani gice cy'ibiri n'itatu na rimwe nizera ko nashizeho ikimenyetso ngaha nari nifuje gusoma ibi bigisomwa kuko handitswe ngo nezerwa yewe mugore w'ingumba utabyara turi kusemererewe utaramukwa kuko abana b'intabwa ari benshi baruta bufise umugabo namwe bene data muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari ariko nk'uko icyo gihe uwabyawe mu buryo bw'umubiri yahamu wabyawe mu buryo bwa mwemu nanone niko biri ibyanditswe bivuga iki bitiruka n'inshoreke n'umwana wayo kuko umwana w'inshoreke atazoraganwa n'umwana w'umugore bwite nuko bene data ntituri abana b'inshoreke turi abana ba wa mugore bwite
we are not children of the bondswoman but of the free.
Umwami yongerera imigisha yiwe ku ijambo ryiwe ry'agaciro mfise bike mu ijoro ry'ejo nanditse ibintu bike kandi kera gusa igihe n'abamfise igikorane kimwe mu iyinga ahantu hanaka narashobora kwibuka ibyo byanditswe neza ku mutwe ariko ubu ari kubu nyuma jewe ubu nk'uko ndabivuga mu gutebura gato sinshobora gutebura hano imbere ariko ndengeje imyaka 25 inshuro zibiri sinibuka nka kera hari byinshi y'ifodi ishaje yagenze ibirometero byinshi kandi kubw'ibyo sindavyibuka ariko ngitambuka nshaka ko buri ntambuka y'icubahiro we yancunguye ubu narabye rero muri iki gitondo nitegereje nkumbura ibi bisa n'ibitangaje kandi nkumbure ku munyabwenge byo muhahungabanya ariko nishimwe ku gikorwa nahamagariwe n'akantu gato n'ikimenyetso kuri jewe ndacitegereza ndaba ingene gikora uko niko ndonko ubutumwa bwanje rimwe na rimwe no kwitegereza no kuraba ingene mhema akora hanyuma nkabona icyuyu avuga urya avuga kandi mwarambonye kenshi imbere y'igikorane cyo gusengera abagwaye mpagaze kuri ya rutari cyanke nicaye ahantu nitegereza ndumva mhema ingene agenda hanyuma nkamenya ikitagenda neza kuri urya muntu wariya murabona dakibonera kure hano hakurya murabona ukibona n'imbere y'ukuja kuri ya rutari rimwe na rimwe imbere y'ukonja mu gikorane rimwe na rimwe n'imbere nyene yo kuza hano nk'i California naricarana nabo turi kumwe nkababwirane hazoba ikintu kinaki kikizoba hano iki kizoba harya n'iki kizoba hariya murabona kuko ni mwemu w'Imana we ni azi ibintu byose kuva ku itanguriro murabona kandi kubw'ibyo we nuhoraho kandi rero mumenye muri iki gitondo mwene data Joel Silos umugenzi w'igiciro kandi umuvukanyi wacu twese kandi yarasomye izajya zaburi raba ingene bijanye n'ibyo yavuze nshaka kuraba ubwoko bw'imbuto bwi kumanitse ku ijoro riheze mwemu yavuze kandi kuvyereka imvura y'agatatsi n'iy'urushana byose bizosukwa mu minsi ya nyuma kandi muri iki gitondo imbuto ikumanitswe ko murabona mwemu ariko aravuga itegereze ingene ikora muri aba bavuga butumwa n'abandi muri iki gitondo kubwibye niyo mpamvu mfashe iki kiguru buto ntiruzoraganwa n'igishishwa n'ikigwa gitangaje ariko urubuto ntiruzoraganwa n'igishishwa kandi kuva mfashe ikigwa no kura muri ibicanga igisoma canje bambe kuva mu Bagalatiya ibiri n'indwi gatatu Pawulo na hano vyukuri yari kwaravuga ivyereka imbuto zisanzwe za Aburahamu abana biwe babiri ubu ibi nshaka gukoresha ibikugira ntimubihushe kandi namba ndengeje isaha ndaza kubisubiramwo mu ijoro kandi nshaka kubigisha nk'icigwa camiga y'abana kugira mushobore ndibaza muraza gutahura neza kurushiriza kandi jewe kandi bambamwe mu bantu bashobora gukora ibi kundusha kuki sindi umunyateolojiya na namba kandi namba batudahuza kuri ibi gusamera nkuko nakoze jo mwijora aho mushikanye wigicira umukaturi mu nyama nicaye yanje mu cumba ci hotel muri iki gitondo nakubise ku rubuto ariko nabandanije njya mukaturi mu nyama nataye gusurwa rubuto murabona rero ivyo ni ivyo mudashaka kwizera bishire ku ruhande murabona hanyuma gusa mubandanye muri ivyo mwibaza ko ari byiza rero Paulo ariko avuga kubana babiri ba Aburahamu abumwe muri bo yavyaye na Sara hamwe uwundi yavyawe na Hagar rero tubona hano kandi dutahura ko mu vyanditswe Imana itigeze yerekana muri bibiri ni muri bitatu na ntaryo muri bitatu Imana iratunganye ibi haruro bya bibiliya biri mu rutonde rutunganye imana itunganye muri gatatu isengwa muri ndwi n'ibindi murabona rero tubona ko ibiharuro byo muri bibiliya bitigera byihenda akandi dufise hano abahungu babiri ba Aburahamu kandi nyamara dushobora gusa kuba basamuragwa iyo turi umwe muri aba bana canke umwe mu bana ba Aburahamu kuko twapfuye muri Kristo rero duhindukira urubyaro rwa Aburahamu kandi turabaraganwa nawe ku byerekeye isezera kubw'ibyo Aburahamu ategerezwa kugira uwundi mwana rero turazi yuko umuhungu we wabo mbere yavyaye ni Hagar kandi dusanga umuhungu we wa kabiri yavyawe na Sara ariko yari afise umwana wa gatatu ari we Yesu rero ibyo byoshobora gusa nk'ibitangaje ariko nibyo tugira atugerageze kwerekana nk'uko nabivuga Imana yiyereka igihe cyose mu buryo butunganya muri bitatu kandi narisiguye neza imbere yabo ubu na cyane cyane ku banyeteolojiya bacu yuko ibyo bintari uko ndabibona gusa uburyo binza ko nko mu itangurira Imana yari ibana kuko yari umwe ahoraho murabona ntiyari ni Imana n'ikintu cyo gusenga kandi rogos nk'uko tubyita ijambo ryavuye mu Mana y'umuntu wese arazi yuko wari we umumarayika w'umwami cyangwa ijambo ry'umwami yakurikira abisirayeli mu bugaragwa umumarayika w'isezerano rogos yavuye mu Mana hanyuma rero iyo rogos yihaye umubiri maze ibana natwe ubu turi muri wera Yohana rimwe ubwa mbere na mbere yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi ubu nkuko yatanze ubutima bwayo akubwacu rero muhemu waya garuka kuri twebwe Yesu yavuze ati uwo munsi mutsomenya ko ndi muri data data ari muri jewe nanje ndi muri mwebwe namwe muri jewe murabona n'Imana ibihe byose Imana yigaragaza ikora ubwayo mu bihe bitandukanye rero abantu batatu ba data mwana na muhemu yari Imana imwe ikora mu biyigize bitatu
Natwe uyu
munsi turi umwishengero ubwagi kigize ibyiyumviro by'Imana imbere y'uko isi iremwa byo kugira ishengero rero bari muri Kristo ku itanguriro ibyo byari ibyiyumviro byiwe kandi ibyiyumviro byiwe nibigigize aha ni urubuto rutangurira mwi sezerano kandi Aburahamu hano yarakekeranije gatoya akubya Ishimayeli kandi ndashaka kubereka intambuko zitatu zibi z'uru rubuto tugira tuvuge ko rutaraganwa n'igishishwa rero turabona yuko mu itanguriro hano yuko Imana yahaye Aburahamu isezerano yahaye Adamu isezerano bwa mbere kandi ibyo byari canke isezerano ryari rifise ibisabwa sanguta zokora ibasangu kora ibi ariko igihe yari Aburahamu nta byasabwa yaramaze kubikora ntiyigeze ibyo yakoze ntaco yasaba yahaye Aburahamu rero kandi biciye muri ibyo Aburahamu afise isezerano dutegerezwa rero kubura ubuto rwa Aburahamu ntibyari kuri Aburahamu gusa ariko byari no kuri ubuto rwiwe rero hamwe mworaba ntizari imbuto ziwe ariko n'urubuto rwiwe rero turabona ko isezerano Sara yarari kekeranije gato maze Sara abwira Aburahamu gufata uyu Hagari umunyegiputa umugore akiri mutoya ngo amubere umugore kandi ubwo bwobaye uburyo Imana yozanira mu rwo rubuto rwasezeranywe rero murabona kuva kubyo navuze mu ijoro rehize ikintu cyose kiva kuri uwo mugambi w'inkomoko w'Imana giteje ikintu cyose umurongo ntidushobora kuva kuri iryo jambo ry'inkomoko bitegerezwa twarabivuze ko ku mugoroba uheze cyane umugoroba w'imbere y'uyu heza ahubwo kuri Baramu yaronse inyishu y'Imana igororotse kandi itawuritse ntugende ariko ifise ubugombe bwo gupfa kwemera kandi murashobora kubukoreramwo mubishatse kandi Imana izotuma bigihesha icubahiro ariko nubwo ari ukose ubugombe bw'Imana butunganye kandi nibyo dukwiriye guharanira ubugombe bwe butunganye atari ubugombe bwiwe bwo gupfa kwemera ubwami bw'Imana ari bwo muri ku isi muri iki gihe buzo ntibujoshobora kwegera bushingwa neza ku bugombe bwo gupfa kwemera butegerezwa kugaruka ku bugombe bwayo butunganye rero turabona ko Sara Imana imaze kubwira Aburahamu ko umwana azovuka biciye kuri Sara ko bizo Sagirisi rero Sara yarabikekeranije ndashaka ko mubibona ntiyazananye na Aburahamu ariko yazananye na Sara umugore hanyuma arabikekeranya maze avuga ati afata haga kandi Aburahamu ntiyashaka kubikora ariko Imana yamubwiye ngo abandanye maze abikore uko biri kose yarabikoze rero akekeranya gatoya rero Isaka kubera ko yari uwidegembya kandi ava ku mugore w'isezera ntiyashobora kuraganwa na Ishimayeli umugore w'inshereke mu gukekeranya nibyo Pawulo yari ko aragerageza kuvuga hano murabona ikintu kimwe gikekeranywa hanyuma kikamanura ikintu kinaka c'Imana ariko nikizora ganwa n'urubuto rw'inkomoko rw'Imana murabyumvaga murabona ntibishobora kuraganwa rero iyo niyo mpamvu nko inkomeje no munsi nkomeye uyu munsi kandi ni yumviriye ko iki cyari kubigiye ciza kuko ntazi igihe tuzomara hamwe kandi nkumbure nshobora mu buryo bunaki Imana ishobora kumfasha kubereka impamvu mvuga cyane madini murabona Rabona murabona sinshobora kuraganwa n'integuro y'Imana kuko idini si ry'Imana ni ry'umuntu Ishengero rya mbere ryahindutse idini mu isi yose ryari ishengero rya Katolika y'i Roma, inikaya Roma. Ibyahishuriwe Yohana 17 havuga hati yari maraya kandi abana biwe barabasambanye, akandi maraya n'umugore atizerwa n'umugabo wiwe, hanyuma umusambanye n'ikintu kimwe, ariko murabona naho ari uko byahindutse ishengero n'uburyo bwo gukora kw'idini kandi butandukanya ubucuti. Twaragerageje gushyira hamwe amashengero yose, ntibizokoreka, ntibyigeze bikoreka, ntibizokwigera bikoreka. Inama mpuzamashengero y'isi gusa biri ntibari mu mugambi w'Imana. Ubu uvuga uti urinde umuntu ahagaze hariya atize n'amashuri y'indirimbo, ibyo ntatandukaniro bigira n'amashuri maki. Ese amashuri yanje ndiko ngerageza kuvuga, ni ijambo ry'Imana ndiko mvuga ko murabona, kandi ribyemeza mubona muri iki gikorwa cy'Imana. Si jewe, ni Imana igerageza bibere kuko n'ukuri. Mbega Imana yobihuriye hehe n'ikinyoma? Nuko ntibibe kuri jewe gukorera Imana yohezagiye ikinyoma, n'ukuri hezagira ukuri shira hejuru. Rero Ishimare ntiyashobora kuraganwa na Isaka kuko umwe yatekeranywe ko gatoya gusa, yari umwana rwari rukiri urubuto rwa Aburahamu, ariko atari inzira itunganye y'Imana yibyishima ye. Rero nshobora kuguma hano umwanya muremure, ariko nizera ko mpemu yeraza kubita batahuza mu nzira nyayo yotegerejwe. Rero namba bobo nambi Ishimayeli na Isaka batashobora kuraganirirwa hamwe kuko umugambi w'Imana w'inkomoko wahindutse mu mugambi Imana wo gupfa kwemera. Uburyo bwo gupfa kwemerera Imana yahezagiye n'ishengero rya mwemu n'umunsi ntirishobora kuraganwa n'idini. Amadini Imana yarayahezagiye nk'uko yahezagiye Ishimayeli, ariko ibya mwemu ntibizoraganwa n'ibindi. Uko n'ukuri hazobaho kuva mu madini ryiyita ishengero risanzwe, hazopfa umugeni wa Kristo watoranijwe. Ubu hariyo ikintejuru uhagarara muri uyu mwanya, n'ukumenya ko tubona amadini yose yinjiza muri iki kintu tuzi yuko ari icyo mwita imvura y'urushana canke ugusukwa kwa mwemu. Murabona ko Yesu yavuze ko ivyo nivyaba kizoba ari igihe ca nyuma, igihe inkumi y'ikijuju n'inkumi y'ubwenge batazoraganwa hamwe, kuko igihe inkumi y'ikijuju yari inkumi ariko ibura mavuta, ariko igihe iza kugura amavuta hari ca gihe umukwaza, hanyuma yasizwe hanze mu gihe yariko igerageza kugura amavuta. Murabitahura? Nshaka ko ibyo byinjira neza cyane. Rero by'ukuri ntibiza kunsaba ko mbandanye kicigwa. Rero yaba uwa mwemu n'uwu mubiri ntibashobora kuraganwa hamwe. Iyo niyo mpamvu umugeni inkumi y'ubwenge abahamagariwe gusohoka yatoranijwe kuva mbere. Uwatoranijwe yemwe mwebwe abadandaza, ntimwobandanije ibikorwa vyanyu nk'uko abantu bagerageza kwiyumvira ko Imana ibandanye umugambi wayo nabi nabi. Imana yamenye imbere y'itangurire ry'isi wari gucungurwa n'utari gucungurwa, kubw'ugutoranya no kumenya mbere yabonye umuntu wese ashira izina ryose mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'uko ishengero rinatangura. Yesu yaje kurondera hamwe gucungura abari muri icyo gitabo. Yaguze igitabo cy'incungu cyari catadatakanye, hanyuma araducungura, maze amazina yacu yose yari muri icyo gitabo yarayacunguye igihe yaducungura. Nuko nk'uko nabivuze kenshi murabibona, nicyo gituma uri hano kino gitondo, nicyo gituma muva muri aya madini n'ibindi, muri hari ikintu kinaka kibakwega. Nkuko icyumviro cyanjye gitoya cyari kubyerege inkukuma yaberaguwe mu ngoko murabona mutahura ko hari ikintu gitandukanye ishengero ntiryari rifise ikintu cyihe bihagije ariko mwebwe mwarumvise ikindi kintu cyaramaborogo mwarabitahuye ko mwovutse ku bw'ico uri igice cyacu mwebwe muhwanye nacu nk'amashesheti y'ibiganza nico gituma dukoraniye hamwe ekino gitondo ni kubera nk'uko mawe ashaje wo mu bumanuko yakunda kuvuga ati abari nico bahuriye ko bagendera hamwe kuko mufise ibintu muhuriye ko n'ibinyamba kabaka n'inuma ntacyo bihuriye ko uburyo birya buratandukanye naho inuma yoshobora kuberagura mu binyakaba kuko n'ukuri bivana n'uko byari ubwa mbere ubu muri ibyo naho inuma ishobora kuregwa akanya gatoya n'icyo kinyakaba kariko amaherezo izoronka mugenzi wayo
That's what the church is doing.
Ibyo nibyo shishengero ririkorira ko runo munsi kuko Yesu ari jambo kandi ari umukwe kandi umugeni ni gice cy'umukwe kubw'ibyo ijambo ryategerezwa gushika uno munsi n'igice cy'ijambo cyari gushika mu minsi yiwe kandi ni rya jambo nyine imigenderanire ya yindi ne ubugingo bwa burya nyine kuko igihe Imana yatandukanya Aburaha Abadamu yari byombi turabona yuko Adamu yari uwa mpemu mu ntango yaremye umuntu mu ishusho yayo yaremye ikigabo n'ikigore hanyuma rero itanguriro kabiri no kubandanya yaremye umuntu mu mukungugu w'isi umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana Imana ni mpemu rero n'umuntu wa mpemu hanyuma igihe yacika umuntu w'umubiri umubiri w'igikoko ku isi ariko yerekana ashushanya umugeni ngani yigeze afata ngo areme ikindi kiremwa yariko yafashe igice cya Adamu ikiremwa cy'inkomoko yakuye muri we urubapfu kuva mu rubapfu rwiwe hanyuma kuri mpemu y'ikigore muri Adamu asiga impemu y'ikigabo hanyuma ayishyira mu gice cy'ikigore ku bw'ibyo igice cy'impemu yiwe igice cy'umubiri we akarako mu marayi w'urubapfu rwo mu rubapfu rw'ijambo ry'ijambo ry'ubugingo bw'ubugingo bwiwe kandi uko ni ko umugeni ameze kuri Kristo icyo nicyo gituma hategerezwa kuba izamugwa ry'urubuto cyami bwa mbere hanyuma bapfuye bane ntibaba bazimi iyo myaka igihumbi itarashira hanyuma zanwa imbere y'intebe yera y'urubanza murabona nta gucirwa kw'iteka ku rubuto cami cyangwa urubuto rwatoranijwe rwa Aburahamu rero nimba mushobora kuzingura Yohana 5:4 mwumvirinsi wumva ijambo ryanjye akizera uwantumye afise ubugingo budashira Yesu ukuntu rero ibyo byobaye bitandukanye cyane n'amateolojiya yacu menshi rero noshoboye gusohoka aha hanyuma mbwire imboregwa nti mbega urizerego umuntu abanye n'umugore gore w'uwundi mugabo mbega urizerego mbega ijoro ry'ejo wari wicaye mu gikora n'urumviriza ijambo mbega uravyizerego apfa kuvuga ibyo ariko isobanure y'inkomoko y'iri jambo utahura ijambo ryanjye akizera uwantumye utahura n'ibyo uwo ryahishuriwe Yesu yavuze ati ntawoza kuri jewe atari data mukwegereye kandi abo data yampaye bose bazoza intama zanje inuma zanje zumva ijwi ryanje ubundi ntizomukurikira hanyuma ijwi ry'Imana niki n'ijambo ry'Imana ijwi ry'umuntu uwo ari we wese niki nimba atari ijambo ryiwe ni ijambo ry'Imana bazokumva ijambo ry'Imana hamwe n'ibyo urubuto rw'umubiri rwari umwikorezi guhera kuri Ishimayeli ubwa mbere isa kubugira kabiri hanyuma gushika ku rubuto akumwe k'umutumbi ntimatima n'igishishwa iki kigori rero ngaha izo ntambuko zitatu z'urubuto zitwereka ishusho nyayo nshaka ko mubona muri iki gitondo turabibona ngaha kandi hamwe no kuba ubutinze bisaba gufata ibidukikije mbona kugira ngo ntange akarorero k'ibintu bya mpemu neretswe kuko sinoshobora kubibereka neza mu yindi ndimburi yariyo yose kandi uko biri kose Imana ibihe byose yerekana ibya mpemu ikoresheje ibintu bisanzwe ibya hamwe hatobaye Bibiliya nogumye nzi yuko umukristo ari ukuri ubukristo ari ukuri kuko isi yose insingurukira ku rupfu guhambwa n'izuka ibidukikije bigira urupfu guhambwa n'izuka itegereza amazi n'igigiti ukungena azana ibibabi byacu hanyuma icamwa akamanuka akaja mu ivu kubera ubukanye igihe cy'imbeho hamwe hasi mu byatsi agasubira akaduga mu mpeje hamwe n'ubuzima bushasha muri buri mwaka bishinga intaeko hari ubuzima hariho urupfu hariho izuka izuba rirareseruka mu gitondo akanya gatoya kakeye akana gatoya kakivuka kadafise ingufu isaha imwe cyangwa isaha zibiri z'igitondo ritangura amashuri isaha zine cyangwa isaha zitanu riba rihejeje amashuri yisumbuye riba ririkorera kibibatsi n'ingufu zaryo guhera isaha zitanu kugeza hafi isaha cyenda aho ritangura gutakaza ingufu kumugoroba riramanuka rigacika intege umusaza mbega iryo ni iherezo ryaryo imirima ripfuye oya rirasubira rigaseruka gitondo gikurikira murabona ibyaremwe byose bibiliya yanyu yayishinga intaha ibyo ino bibiliya kandi ibyo nibyo ndiko ntege ngerageza kubereka kino gitondo biciye mu byaremwe muzobona ijambo ry'imana bigereranywa n'ijambo ry'imana ku byaremwe n'imana nk'ubumenyi bisangwe bikorwa by'ubwenge bw'abantu n'amategeko y'ibyaremwe ariko ntibizi icari cy'ibyaremwe ntibazi ubutumwa bw'ibyaremwe iyo ni imana rero ibikorwa by'ubwenge bw'abantu bitagira inkomezi ntaco bumaze rero umutumbe n'imatima nigishishwa nimwitegereze Hagayi ngahagereranywa n'umutumba ariwo wari ubugingo bwa mbere bwatanguye mu isezerano Sara yerekana intimatima cyangwa umurayi uza mu ntimatima Mariya inkumi yerekana kandi yabyaye rwa rubuto rwa mpemu rw'ukuri kugira ngo azane umutumba w'ukuri Hagari na Sara babonekanye kubw'igitsina ariko Mariya inkumi yabayeho kubw'inkomezi z'ijambo ry'Imana ryaseze kubw'ukuvuka ku nkumi yabyaye urubuto nyarwo umutumba Hagayi umugore agira kabiri kubw'ugukekeranya isezerano iyo biciye mu gukekeranya gatoya nizigira gusa Imana idufashe sinshaka mubone ibi cyane rwose ntimushobora kuritekeranya na gatoya mutegerezwa kurifata uko riri ntirikeneye insobanuro Bibiliya ivuga yuko ijambo ry'Imana ntirishobora gusobanura nk'uko umuntu abyigombera Imana ntikenera amashuri yacu ngo asobanure ijambo ryayo igihe rigaragaje maze ikarigira rizima iyo niyo nsobanuro yayo igihe Imana yavuze iti nihabeho umuco wabayeho ibyo ntibikeneye gusobanurwa igihe yavuze iti inkumi zosama inda yarasama inda ntibikeneye gusobanurwa ntidukeneye ibi byose seminare zayo n'ibintu abagabo biyumvira bati yemwe twararonze isobanuro Imana ubwayo isobanura ijambo ryayo ubwayo ntikeneye umuntu munaka kuyisobanurira yavuze ati bizoshika hanyuma birashika yavuze ati mu minsi yanyuma zosuka mpemu wiwe yarabikoze sindabica amadini avuga yarabikovutse uko biri kose kuko yaravuze ko yobikoze rero ntirikeneye isobanuro kuko Imana yitanga ibi nsobanuro ubwayo kandi bino bintu murabona biboneka nk'uko ari amabanga kuri mwebwe ubunimba mwoshobora muribuka igikorwa cyanyu mwebwe abapentekote hari inyuma imyaka 30 cyangwa 40 iheze ryari banga ku ishengero metodiste cyangwa batiste nk'uko ibibiri uno munsi kuri mwebwe ariko risange mu ijambo ndiko ngerageza kubereka nk'uko mwagerageje kubereka kandi rero nimba Imana ihindura hanyuma ikavuga yuko bimeze uko mu ijambo irabyemeza ngo bibuko iyo niyo nsobanuro y'Imana ubwayo ntimukenere wariwe wese kubi basobanurira rero Hagayi gatoya mwibuke ntimushobora gukuramo ijambo rimwe hariya kandi Yesu yavuze mu byahishuro Yohana ku mpera y'igitabo kandi mu ntango y'igitabo Kristo yavuze ati umuntu wese yakuye agace muri iryo jambo ijambo rimwe gusa ryasobanuwe nabi ryazanye buri ndwara urupfu twigeze kuronka rero nimba Imana yera yaravye hasi hanyuma ituma aka kajagari kose kubwo gusobanura nabi ijambo rimwe gatoya gusa kandi ikintu cyose gitoya kirwanya iryo jambo ry'ububasha cyazanye aka kajagari kose n'imibabaro guseseka amaraso no gupfa k'umwana wiwe ubwiwe akugarukana kandi kino kintu kibi kuri we two kwinjira gute mu kindi kintu icyo ari cyo cyose kibi gusumba kugumya ijambo ryose Yemwe mwavuze muti mwene data buranama ho hari kwitangura numvise ibyo murabona ariko mureke ndababwire ivya ijuru Yohani cyo nico igice cyanyu macijambo uzokura ku ijambo rimwe ry'iki gitabo cyo buvugishwa canka kongera ijambo rimwe kuri cyo umugabane we uzokugwa mu gitabo cyo bugingo Yesu yavuze hagati y'igitabo hariyo ivyabona vyawe bitatu itangura isezerano rica nigihire cyuyu munsi Yesu yavuze ati umuntu ntatungwa n'umutima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana yemwe ntiyashatse kuvuga ibyo ajyari kwaravugana n'abanyateolojia ku rwego rwo hijura abo baherezi basogokuruza babo abategerezwa kubara abaherezi gusigura n'abijambo rimwe ryayo kuko ibyari igihano cy'urupfu bategerezwa guterwa amabuye ku bw'ijambo rimwe ributse ariko bari bafise isabanuro mbi yaryo ku bw'ibyo iryo jambo bwaryo igihimana yasezerana kurungika Mesiya maze ikamurungika muri irya mpuzu y'uruyoya yari yasezeranye kwa zoyizamo bari bafise impuzu zitandukanye z'uruyoya zo kumuzingiramwo ere kampugibi niko bimeze uyu munsi ko atavyo batahura si mu mpuzu z'uruyoya z'amadini canke z'ubwenge ni mu mpuzu z'ubushobozi nizuka n'ukugaragara kwa Kristo yazutse uburyo Imana yabisezeranije atari mu mpuzu z'uruyoya z'ivyeyu Viro by'abantu kuri ibyo
the way God promised it and not in the swaddling of people's thoughts of it.
Rero hari gari kwitandukaniro ritoya akubwa umugore atari kubwa Aburahamu. Aburahamu ntiyashaka kubikora ariko Imana imwemerera kubikora kuko we ikintu kimwe yeretse Baramu arabandanga yararetse Baramu arabandanga ubu nimwitegereze binyuranye gatoya nacyo yabyayishi Mayeri uwari umunyeshamba atigeze atsinda yabeshwaho n'umuheto wiwe yari umunyeshamba ni kwa kiri uyu munsi rero Sara ntimatima cyangwa umurayi Sara umugore w'ukuri w'isezerano yabyaye umuntu w'isezeranyo hanyuma haboneka ihanga rya sezeranyo ubu ariko Mariya atari guhumuguza ibitsina ariko biciye mu isezerano nk'uko Aburahamu yaronse isezerano rivuye ku Mana ijambo ry'Imana ariko yizeye isezerano ehende umugurano w'umwami Imana murabona ntibyavuye ntiyabyaye umutumba ariko yabyaye urubuto rw'inkomoko kuko yari ijambo Aburahamu yizeye na Mariya yizigiye rero Mariya ntiyari urubuto yari igishishwa gusa ku rubuto abo bandi babiri bari abikorezi mu buzima urubuto rw'inkomoko gusa Mariya ntiyari urubuto ubwiwe ekiretse ukugira ukwizera ku ijambo ry'Imana yazanye ishusho nyayo y'ijambo kuko yari ijambo ariko nk'igishishwa icurugano urutete rw'urugano igishishwa gifata urugano imbere muri cyo kandi kikarurinda kugeza igihe rushoboye canke rukuze ngo rwishoboze kwikuza murabona rero rwari urubuto urwagwo rwamuvuyemo gusa urubuto rwari mu nda yiwe ntiyari urubuto ntiyabyaye urubuto Imana niyo rubuto ubu amaraso rera abantu benshi biyumvira ko ari kubwa amaraso y'abayuda twakijijwe kandi bamwe muri bo bavuga bati rero twaronse uburenganzira biciye mu banyamahanga gukora habu Maraya na Rusi umunyamo wabo n'abandi bari abanyamahanga ntimubifise ku ruhu husha na gatoya kuri iki cyangwa kiriya ntiyari umuyuda cyangwa umunyamahanga yari Imana rogoza rya jambo ryavuye ku Mana igihe yatangura kubundikirira ku isi hanyuma yabyaye ikirebiremwa byo mu kiyaga igihe muhemu w'Imana rogoza ijambi ibyo Imana yavuze ati nibibeho hanyuma ribaho rogoza ari byo jambo kandi ijambo ritangura ku kuko ibyo byose byari muri rogoza ijambo ry'Imana ryose bibiliya yose ibihe byose mu gihe rogoza tanguye guhumeka kwisi hazi biremwa byo mukiyaga maze ukaba ibiremwa by'inyoni gushika ku biremwa by'ibikoko kandi amaherezo habonetse ikintu mukigereranyo canke caza n'ikintu cari ko kiratunganya kibibundikira imana umuntu mwishusho y'imana uwo mugabo yakuye nk'urubuto rwategerezwa kugwa kandi rero imana itangura kurubundikira hanyuma yo kugwa hazanye Henoki hazana Eliya hazana Mose hazana umuhanuzi kuwundi bagerageza kurugarukana irya shusho ubugira kandi amaherezo ku isi haji shusho nyayo y'imana ubwayo ubugira kandi ariyo yari imana rogose yambaye urumubiri maze abana natwe ubirya rogose nyene ifise igice yaronse umugeni kandi yo rogose nyene iri jambo ridashobora kononwa ibundikira amashengero uno munsi igerageza kugarukana ijambo kuku agaragara kwaryo kuzuye rero aba hanuzi barabikorezi kuri rurya rubuto n'ishengero n'iry'amadini ryabaye abikorezi kuri rurya rubuto ubu murabe n'ingoka ariko igishishwa kibumbatiwe kigumizamo urubuto ubu hanyuma kikarurekura Yesu yari Imana yari Imana se yari rogosi hambaye ubwayo kandi ntiyashobora kubisuka byose muri Mose kuko yari umuhanuzi kandi ijambo ry'Uhoraho iminsi yose nta na rimwe ryihendariza ku muhanuzi nta hantu na hamwe nta gihe mugira Bibiliya cyangwa kuva muri Bibiliya kw'insobanuro nyayo y'ijambo iza ku munyatewolojiya ntibiri mu byanditswe nta na rimwe abafarisayo nta na rimwe abasadukayo kandi nta na rimwe Imana yahagurukije umuhanuzi n'umwe muri bo kandi nta na rimwe yabikoze mu minsi ya nyuma ako kanya bahagurutse bose baja hamwe maze bagakora idini bigapfa ariko kwari kubera intumbero ya koribi tuzogerageza kubisigura Imana idufashije mwitegereze murabe ngaho ukuntu we inshengera urubuto ubu ruja gusa n'urubuto bwa urwarwo ruja gusa n'urubuto rwarwo ubu murabe igihe urubuto rugiye mu ivu n'urubuto rw'inkomoko iyo rumeze ruzana ubuzima ariko n'igiko ubuzima bukora mu rubuto rw'ingano ntiruza n'umutumba umwe w'ingano ubwo nyine cyangwa urutete rw'ingano n'ubuzima bw'ingano ariko ni mu ntambuko y'umwikorezi kandi ibyo byari uguhindura ibintu kwa mbere igihe Luteri yava mu mwijima w'akajagari rwategerezwa gupfa kenshi kandi abantu barababara yo kandi nasomye igitabo hashize kitari kinini ya kuri Imana icecetse nahawe na bamwe muri aba bahinga muri filozofi bagezweho bagerageza kugukura ku Mana namba utazi ijambo ry'Imana n'umugambi w'Imana urashobora kunyiganyizwa byoroshe ariko iyo ubona umugambi w'Imana rero mu kwizera urazi ko ari Imana kandi Imana yiranga ubwayikora neza ivyo yakoze mu bindi bihigenda yemeza iyo niyo mpamvu Mose atashobora kunyiganyizwa yavuganye n'Imana imbona nkubone kandi Imana yamubwiye iti nduwo ariwe kumwe nduwo ari kumwe na Aburahamu hari ya kera nduwo atanze isezerano nzoba kumwe nawe nigutugiye guhagarika urya muntu rero nkuko umuhanuzi wa kera yavuze iyo intambwe yavuze ninde atotinya kandi Imana yavuze ninde atovugishwa igihe tubona ibintu Imana yasezeranye muri iki gihe tubibona biba ushobora kuguma hamwe igihe uboneyo ari nzira nyayo icyo yavuze shika rabi bintu byose by'abanyamahanga ariko ibyo n'uburyo neza na neza Imana yavuze ko byoshitse rero mwitegereze we umwikorezi rero Hagari yaje nk'umutumwa hanyuma haza umurage hanyuma haza igishishwa hanyuma haza urubuto rero mwitegereze ababikorezi nshaka ko mwitegereza ubwa mbere rero umutumba ntuza na gatoya n'urubuto ariko ubugingo bwari mu rubuto nibwo buri mu mutumba uwo yari Luteri. Rero umutumba mutoyo ufise amababi menshi wavuye muri Luteri winjira muri Zwingli no kubandanya gushika kuri Calvin n'abandi benshi. Rero mwitegereze hanyuma wahinduye igihagararo cawe murabe ibiremwa rero bijanye n'ijambo ry'Imana nk'izuka urupfu guhambwa n'ukuzuka hanyuma haza umurayi ariwo wari Wesley. Kandi hari ya hari imirayi myinshi mito yagene na kuri wogwaza mu byukuri n'urubuto kurusha ukori ry'ababi ryasanago kungano canke kubigori byarasa kurushiriza kuko Wesley yafise ijambo rigira kabiri ry'Imana azana ishengero ryiwe yaciye mu kwezwa ubwo bwa rubutumwa bwiwe ni byiza. Rero aciye akanya gatoya byaramanutse bisubira mu mutumba ubugira kandi bivyari kigori ariko imbere yuko ico kigori kiza habayeho intimatima igishishwa igifuniko umuguruka kandi umurimyi wese w'ingano umurimyi w'ibigori namba wimbye hariya ugakurayo kirya kigori canke zirya ngano uzokwiyumvira yuko karya karya kantu gatoya ka mbere gatoya ari rurya ru tete rw'ingano ariko ubu hariho igihe cy'abapenekoti. Umuntu ushobora wewe umunyateoloji wewe canke umuhinga wese mu vyakahise bambarazi yuko ivyari bihe ingene biza fata igitabo c'ivyahishuriwe Yohana ufate ibihe vy'ishengero maturabe yuko ivyatari neza na neza ingene bihishuwe. Rero kuva kuri Wesley haja aba Pilgrim's Holiness abanazarayo nayo mashengero matoya yera yegereye ijambo cane kurushuko abahindura ibintu b'abaruteriano bari bari ariko mweho rite igeriteri yabi dini byo byatanguje gusa yo mababi kandi byo bishitsa bamhemu bavuye kwishengero ruteriano ryose hasigaye gusa bidini nabizera binkomoko bukuri binjiye mu kwetswa. Hanyuma rero igihukwezwa kwabandanya aba Pilgrim's Holiness nabandi n'amadini yose yukwezwa abanazarayo n'abandi baravuye yo binjira ubwo nyene muri ico gihe cya Pentecost kandi muri abo urwo rutete rutoya rero rwingano rusa n'icuro muri yoni kurusha n'urubuto rw'inkomoko rwagiye mwivu kurusha uko umutumba vyasa canke umurayi wasariko ni wicara ukarushira munsi y'icuma kigakamisha ukugurura birya bishishwa navyo nyene ni ivyikoreza urutete ntiruba ruraza n'ugututuza gutoya harya nyene inyuma kandi ufise icuma kigagamisha gifise ubushobozi bwo gushira ushobora kubona karya kantu kameze nk'urushinge neza haza urubuto kandi ikigishishwa ngagisa neza na neza n'ikintu cukuri z'ikintu cukuri ninda gusa ninka nzinda ya Maria. Maria ntiyari urubuto mu kigereranyo ngaha c'umutumba yari umwikorezi warwo gusa nk'ibindi byose ariko amaze guhamagarwa hanyuma agatoranywa ubwa mbere n'Imana ubwayo kubw'iyi ntumbero vyari utuko bagenzi bacu b'abakatolika bavyiyumvira yuko yari nyina w'Imana. Oya ntiyari nyina w'Imana ntiyari n'urubuto rw'Imana.
The seed of God, the woman produces the egg. God produces the life.
Umugore atanga irigi Imana itanga ubugingo ico bita karemano ingoko amarasa mu gitsina gabo inkoko kazirashobora gutira igicanki inyoni irashobora gutira igi kandi ikaba ikubaka icari mu gatazi ariko nambi iyo nyoni y'ingore itabonanye n'ingabo y'inyoni ntizoberagura yapfuye izopfira neza mu cari nk'uko navuze kenshi ico nico ikibazo c'amashengero uno munsi aborera neza mu cari bita Methodiste Batiste Pentecote n'ibindi namba badafise imigenderanire n'ijambo ubwaryo aborera neza mu cari mu idini rya ubu hamwe muri bo bavuga rero ko abaporoti bizeye nabi nabi ko Mariya yatanze irigi namba biri ukora bico mugira Yehova Imana iri ntirishobora gutangwa ta mibonano. Kubw'ibyo murabona Imana yaremye byombi irigi na karemangingo yaremye byombi mu nda ya Mariya kandi uwo muntu ntiyari uwundi ariko Imana ubwayo yigize umubiri hanyuma ibana natwe Imanuweli esigusa umuntu mwiza umuhanuzi yari umuntu mwiza nkaba kandi n'umuhanuzi sumwigisha umunyatero yo yashobora yoshobora kuba ibyo byose yari byose muri byose ariko ikirenze ibyo byose yari imanuga Bibiliya ivuga iti dukizwa ku bw'amaraso y'Imana Imana ubwayo si umuntu wa gatatu cyangwa umuntu wa kabiri umuntu Imana ubwayo Yehova hambaye atwikirije igitutu Mariya kandi umuremyi rero yaremye byomi akarema ngingo kamaraso ubugingo kandi byongeye nibigi iyaba ushobora gutuma umuyuda abona ivyo wewe urazi Mesi uwari we ugihe urya John Ren yakira hariya Bentham Harbor yari mpumye mu gihe cy'imyaka 40 urya murabi yarambajije yavuze nari mfitanye ikiganiro nawe yavuze ati nsi ntishobora guca imana mu ibice bitatu hanyu mu gihe umuyuda navuze nti bamwe muri bo barabikora ariko ntiduce imana mu bice bitatu navuze nti urize yabahanuzi atankeka ndizera abahanuzi niko yavuze navuze nti mbega Yesaya yavuze muri Yesaya 9:6 umwana aratuvukiye yavuze ati yemwe yari Mesiya yavuze ati Mesiya azoba apfana iki n'Imana ibyo yarabikoze navuze yavuze ati azoba ari Imana navuze nti ibyo ni neza na neza itsina ryiwe rizokwitwa umujenamu mukama w'amahoro Imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho aho ni habanyabute abanyabumwe babihushije aho ni habanyabutatu babihushije impande zombi zibira zibarabara ariko hagati na hagati ni haga ati neza namba imana yoshobora kuba se wiwe bwite namba yesu yari se wiwe bwite ntiyashobora kuba ivyo kandi namba yari afise si ruhande y'imana kandi bibiliya yavuze ko mpemu yera yari se kandi namba yari mpemu zibiri zitandukanye yari umwana w'ikivyagwa ivyo ni vyo
God was his father is that right
Ninde yari se wiwe cha imana canke mpemu yera uvuga umwe maze witegereza ukuntu cha utegwa isoni imana yari se ivyo ni vyo Matayo 1:18 niko yavuze kuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gukanye na Maria yarakowe na Yosefu ataramurongora bamubona afisi na yamwemu yera None se ninde murabona ico nshaka kuvuga murabe Yosefu mugabo wiwe kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza yumvira akumubengera mu mpisho akivyumvira umumarayika w'umwami Imana mwitegereza mu nzoze aramubwiye ati Yosefu umwana wa Dawidi ntutinye kurongora Maria umugore kuko atwaye inda ya niyumviriye ko bavuze bati imana data yari se yo banyateoloji ugutahura kwanyu kuri hehe murabe hazoba umuco nko mu gihe cy'akagoroba urubuto rw'ukuri rwapfuye kuri Mariya ariko ntirwari urubuto rwiwe ryari isezerano ry'Imana ko yavuze ati ndi umugurano w'umwami abikoretsi b'ubuzima bari abagore kandi ubu Mariya urubuto rwari rwegereye birushirije cyane Hagari yategerezwa kururonka mu buryo bwononekaye Sara yakekeranye icyo kintu yaruzanye gusa ku rubuto rusanzwe ibyifuzo byo guhuza ibitsina ariko Mariya atamibonano mpuza bitsina na gato yizeye ijambo kandi ijambo ryihaye umubiri ariko mwitegereze Mariya ari hafi cyane yatwaye urubuto mu nda yiwe kandi byasa nk'uko rwari urubuto rwiwe n'abapentekoti kwari uko ndaza kuzimuhira ariko mwibuke ariko mwibuke Yesu yavutse muri Matayo 24 umurongo wa 25 mu minsi ya nyuma impemu zibiri atari mu minsi ya kera ubu mu gihe cya nyuma impemu zibiri zizoba ziri hafi zegeranye kugezaho zo jimije uwatoranijwe yaba byoshoboka impemu y'abapentekote neza by'ukuri n'ikintu nyakuri itunganye neza kugezaho yozimije abatoranijwe yaba byoshoboka rero ayo si amajambo yanjye ivyo nibyo yavutse rero mu gihe gitoya nkumbure muto muzotahura ivyo ndiko ndagerageza kuvuga rero rujya rubuto by'ukuri rusa cyane icyo gishishwa cyasa cyane nk'urubuto kurusha uko umurayi wasa kurusha uko umutumba wasa ariko byari gusa ibyikoreza iby'urubuto murabona Luther yagize idini umutumbu urapfa Wesley yagize idini umurayi urapfa abapentekoti bagize idini ubuzima burapfa hanyuma ubuhatsi urubuto ntushobora kuja kureya urubuto nimwitegereze mu myaka yose igihe umubyiro watangura neza byihuse inyuma yawo hatsi idini nk'imyaka itatu niyo umubyiro wamara hanyuma bawugira idini hategerezwa kuba menshi muri wo nka menshi ya kwa Wesley amababi kuri umurayi Wesley hanyuma amababi ya Pentecoti akaboneka aba wanesi aba tunesi aba frinesi aba fonesi aba fivinesi yo imbabazi murabona ariko mwitegereza imyaka 20 yo kugaragazwa kwa Yesu Kristo nta n'idini ryiyadukije nta na rimwe rizokwiyadukiza rizopfa nk'uko imvura y'urushani igenda n'ikindi kintu iki ni igihe cya nyuma urubuto kandi ntiruzoraganwa n'igishishwa nta kurya Ishimayeli ataraganywe na Isaka nimwitegereze hano ukuntu riri hafi hafi kugira rizimize ritera umutumba Wesley ntimatima na Mariya igishishwa canke inda canke Pentecoti Yesu kuntu noshobora kubandanya kuri ikirya gishishwa maze ndabereke mu bihe byose ntibyigeze biba hafi nkuko biri ubu ikintu cyose nishengero ishengero murabona ryo kandi mwitegereze ryari ryo mu ntango ryatekerana igisezerano nyakuri ese Imana yasubije inyuma ijambo ryayo Imana ntiri kwirasubiza inyuma ijambo ryayo uno munsi iri kwiremeza ijambo ryayo ry'ukuri ariko sara yavuze ati nkumbure birashoboka kuba turarindiriye iyo niyo ngorane abantu no munsi mugerageza kuduga mu kintu mutazi ni gute uzobikora kiretse uzica uri kurakora mbega uri kuragenda ufise intambara mu maso ugerageza kuduga ku kintu utazi icyo uri kurakora uzorwa nambi impumyi irongo yindi impumyi bazogwa bose mu rwobo Yesu niko yavuze ibyo ariko tu rero turi mu gihe cy'urubuto ubu rubuto ruzogumya iki ruzofasha ruzogiriranira imigenderane narurya rubuto rurufashe rwashizwe hariya ku by'intumbero yo kurugumya kubera nk'uko izuba riseruka mu mpeshi kungano itegereze ibidukikije byose muri icyo gihe muri uwo munsi wose ikintu cyose gitembera neza na neza hamwe n'Imana rero iryo zuba rishushe ritanguye kwakira urubya rubuto riraruturitsa ariko isitegerezwa kubiri mu gihagararo kinaka kugira ngo itume ubwo rubuto ruturika ruvuye mu mwanda rutegerezwa kuza muri ubwo buryo no kuja mu gihagararo kinaka kugira ngo rugutume rurya rubuto ruza rutegerezwa kuza muri burya buryo kugira ngo ruve mu muri ico gihe cy'umwiza abantu bamwe uyu anegura navuze ko yanditse kijya gitabo Imana icecetse yavuze iti mu bihe byose by'umwijima abo bamaratiri bagowe barapfuye baramanutse abo bakristo kandi Imana yicaye mwivu nkaho bitanagiraba yemwe uwo muntu agowe atize w'impumyi umuntu w'impumyi ku buryo bwa mpemu iyaba amaso yiwe yari yugurutse byonyine ntimuzi ko urubuto rutegerezwa gushyirwa mwivu kugira ngo rupfe maze rubone imbere yuko rubyara ubugingo bugira kandi kandi ishengero rya Pentecoti ryarapfuye mu ishengero rya Katolika rya kera kandi ryaje mu ishusho y'umutumba ariko murabona ukuntu rikoze byegeranye kuri mwe yose kumuba Luteriano Wesley igihe cya Pentecoti murata ahura rero rutegerezwa kugaruka neza kuri kijya gikorwa cy'Imana cy'inkomoko yari afise ku isi kuko n'umugeni bari umwe yasezeranywe mu minsi ya nyuma ukuntu ibi bintu byoshika kandi turabibona bishika nk'amasezerano yose Maraki 4:17 n'ibyanditswe bingahe bindi byobaye ibitagira iherezo byoba bitagira iherezo kandi yo ngiye gutegerezwa guhagarika kuko igihe kiragiye ego ni vyiza mubabwire murabe namba bashobora gufata mubabaze murabona hanyuma muze mumbarire rero akanya gato gasa nshaka kushika kuri ibicane rwose murabona nshaka yuko mubona ibicane rwose murabe Yesu yitegereze murabona umugeni yamara dusanga muri iki gihe tubayemo ubu murabona kuyuko inda idini rya Pentecoti ryasa neza na neza n'ikintu cy'ukuri ariko mwarabonye yuko ibyashiro Yohana 10:1 rihita ishengero katolika ry'i Roma idini rya mbere maraya nibangahe bazi uko ari ibyo nibangahe bazi uko yari nyina w'abamaraya umugore yanduye niki rero yavuze yuko uwo mugore yari ishengero maraya niki n'umugore atari umwizigirwa ku masezerano yiwe y'ubugeni maraya niki nico kimwe jambo rimwe rero yarabyaye yabyaye iki ntiyabyaye ijambo ariko yabyaye idini raba metodiste batizwa penekoti kandi bose bafata imigenzo ya nyina umugore uwo ari we wese yononekaye muri California ashobora kubyara umukobwa w'inkumi kandi nicyo gituma ubutumwa bwa mbere bwasohotse ariko igihe ukuri kwashyikirizwa igihe cya Luther kukwezwa ntiyashoboye kukwakira igihe umubatizo wa mpemu yera wemerwa washyikirizwa n'abametodiste ntibashoboye kuwakira none ubaho igihe cy'urubuto cyabyaye mpenekote ntishobora kubyakira yabaye idini ariko yabaye umwikorezi w'urubuto murabona amen ubu nshimira imana kubw'ibyo ijambo uguca bugufi ku ijambo ryapfutswe murabona n'ibisanzwe gusa nko muri ibi gusa nk'ukuraba igori bwikura ntimutegerezwa kuronka isobanuro kanaka ihambaye ya teolojiya yabyo mubyitegereze gusa muri ari hafi yanyu cyane ibihe byose murabona nategerezwa guhagarika narumvise uko gukwegwa gatoya hanyuma namusabye gukora ibyo dutegerezwa kurangiza ubu mwitegereze iyi ebutse umwe gusa hanyuma nicangenda murabe ubugishishwa umutumba no kubandanya n'ivyikoreze vy'ijambo gusa barifise igice c'ijambo murabona gushika bageze hasi gutsindarijire kwezwa kugarukana ingabire mu Pentecoste ariko ubu murabe nk'uko vyari Ishimayeli Isaka murabona hanyuma rero kuri Yesu murabona umwe yari uwanduye umwe yari uwukuri kandi nga haje urubuto ubwarwo ikintu nyene ryasubiyeyo nk'uko ishugwe cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose kinywa gikwega imbere kandi kija ibyo ntibisigura ko umunyaruteriyano yahakanye ukwezwa umunyaruteriyano yahakanye ukwezwa yari kuba ubushaka kuguma ku kintu cyanaka murabona Isirayeli Isirayeli yariye manu nshasha buri joro murabona ariko ubu mu gihe cy'iherezo murabe kuri kino gishishwa nga ubu mwitegereze mu ngano ibanga ryose ry'ubugingo ryuga raniwe imbere mu gishishwa turayibona muri bitere riza turaribona mu ntimatima risohoka turaribona mu mutumba twaje gushika nga kandi ubu ni mu ishusho y'igishishwa neza na neza nk'igihe cya Pentecote ari ibanga nyaryo rihishijwe imbere ubu mwibuke bijyanye n'ibyashyiriwe yo ni ibanga ryose ry'igitabo rimatanishwa udushasharano ibyo abahindura ibintu bataronze amahirwe yo gukora zirya ntambuko zine zo guhindura ibintu intambuko zine z'ibikoko bine zasohotse guhangana n'inkome zine zizi icyambere cyari igihe cyasohotse intambwe guhangana n'igihe cya Roma iryo ryari ijambo ry'inkomoko w'intambwe yo mu muryango wa Yuda Kristo ubwiwe yagiye guhangana n'icyo gihe n'igihe igikoko cyakurikiye cyagiye guhangana igikoko igikurikira cyagiye guhangana n'urya wundi agendera ku ifarasi cyari giki murabona urya agendera ku ifarasi wa mbere yari yambaye ivyeri gitsibo ku mutwe wiwe mu nyuma kubandanya ariko muheto ata mwami mwitegere ifirizere z'ifarasi ya kabiri yarabandanije cya gikoko cyagiye guhangana nawe yari ikimasi gikoko cy'ikimazi bamanutse mu gihe cy'umwijima cy'abamaratiri igikoko cya gatatu cyaragiye guhangana n'ifarasi ikurikira imbere y'uko ifarasi y'urupfu igendera urupfu na kuzima ifarasi ikurikira yagi igihe igikoko gikuriye cyagiye guhangana n'uwagendera ku ifarasi w'icyo gihe cyari igikoko gifise mu maso h'umuntu nibangare babizi igihe cy'ubumenyi bahindura ibintu ruteri wesire karvek nox fine modi murabona ariko rero mwitegereze habaye iki mu gihe cy'akagoroba inkuku mu buvugishwa ubugira kandi hazoba umuco mu gihe cy'akagoroba inzira y'umwizuzo itorewe shengero ry'imana zima icyoma nkaza hano kandi nkicara gusa mu gitondo nkaca mu ngumaha umunsi wose mfatanije namwe umwumvirize mbega mwiyumvira ko ndabakunda ndabakunda bene data no no shatse kuja mu madini no kwifata kandi no kwifa atanya n'umuntu wese gusa ariko murabona ntibishoboka biragoye kuri jewe ubu ndiko ndinjira mwihanga kubwi bwa madini kubera ko batazo akwemera igikorwa kivuga butumwa imana nabandi cyigiketera ibishura navuze nti mu myaka 10 nagerageje kwinjira nawe hamwe n'umubatizo wawe w'ubusavi umwe muri bo yizera mwotegerejwe akubatizwa inshuro zitatu rimwe ku gadati rimwe ku bwamwana na mpe muyerwa uraba imbere ubundi ati oya mwotegerejwe kubatizwa gatatu muraba inyuma rimwe ku bwumwana irindi ku gadata na mpe muyera kandi bombi ntibari mukuri umwe yavuze ati we wabatijwe ku rupfu rwiwe kandi yegeye imbere igihe yapfatwa abatijwe ku rupfu rwiwe uwundi avuga ati ninde ahambwa uwo mwubitse mu mahanga hindukiye mbega ubuhumbyi gutandukanya abantu byerekana ko ishari riva kuri satani hagati y'impande zombi imana ntiri ku ruhande canke ruri ariko iri kwirihamagara ku mpande zabo nimuve hagati yabo maze mwitandukanye ni ku imana igitse hanyuma nanje nzobakiri wanje imana ibahezagire.